Imwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi, mutumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Turabamukije inshuti turi kumwe kuri mikrofone na Fidel Niyongabo, n'umwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngiye ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yaragabishije amakungu ku munsi wa kabiri w'indwi ku rugero rw'amazi mu mabahari atandukanye ku isi rwiyongeye n'ingoga cyane kuva mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icyenda. Urugero rw'ayo mazi rubandanya kwiyongera cyane, bikaba bishobora kugeramira bikomeye ibihugu bitari bike n'abantu bagera ku miliyoni amajana icyenda baba mu bice biri hasi byegereye amazi. Guterres yashikirije iryo jambo mu nama ya mbere y'urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi, ku bibazo bishobora guterwa n'urugero rw'amazi amabahari yo ku isi rutera rwiyongera. Yavuze ko icyo kibazo gishobora gutuma haba ingaruka mbi ku mahoro n'umutekano ku isi. Tangaje ko urwo rugero rw'amazi ruzokwiyongera bikomeye, naho ukwiyongera k'ubushuhe ku isi kugabanywa gushika kuri degree imwe n'igice Celsius umugamba makungu ariko arondera gushika ko. Antonio Guterres yagabishije ko ubushuhe bushobora kwiyongera mu makungu ku buryo bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku bihugu bitari bike byegereye amabahari, harimo amazinga mato mato atari make. Uretse kugiramira ivyo bihugu, Guterres yatangaje ko ibisagara bikomakomeye ku migabane itandukanye yo ku isi bizosinzikara bikomeye cyane. Ivyo bisagara birimwo Cairo, Lagos, Maputo, Bangkok, Dhaka, Jakarta, Mumbai, Shanghai, Copenhagen, Londres, Los Angeles, New York, Buenos Aires na Santiago. Guterres yatangaje kandi ko ibiharuro byashikirijwe n'ikigo mpuzamakungu gikurikirana ibihe ku munsi wa kabiri vyerekana ingurikizi zikomeye cyane z'amazi atera yiyongera mu mabahari. Icyo kigo kimenyesha ko urugero rw'amazi mu mabahari rwiyongeye n'ingoga cyane kuva mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icyenda kurusha ibindi binjana by'imbere yaho mu myaka ibihumbi bitatu irangiye. Mu kiganiro muri Sanga turavuga ku ngurikizi zo kwiyongera k'ubushuhe ku isi n'icyokogwa. Twatumiye Professor Desire Ruragaragaza yigisha ivyerekeye ihindagurika ry'ibihe kuri kaminuza ya Glasgow Caledonian muri Ecosse, na Leonidas Nzigiyimpa ayoboye ishyirahamwe Conservation and Community of Change rikingira ibidukikije rifatanije n'abanyagihugu ari Bujumbura mu Burundi. Batumire ndabaramukije.
Amahoro neza Fidel, turamukije n'abatwumviriza bose, murakoze kudutumira.
Ku vyerekeye iki kibazo c'urugero rw'amazi mu mabahari atandukanye ku isi, urwo rugero rutera rwiyongera nk'uko umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Antonio Guterres yateye ako kama gabyisha, yoba avuga busema, yoba atwariza hejuru canke ku bwanyu niko ibintu bimeze ivyo avuga? Mbaze Professor Desire Ruragaragaza.
Murakoze ku ijambo. Nari yabisema guko ibiriko biraboneka yuko urugero rw'amazi rumaze kurenga rumaze kuba runini cyane, kuko turetse yuko bahera mu kinjana ca 19 mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda mu bisanzwe byatanzwe kuva kera, ariko ivyo ariko aravuga ni ibintu bimaze kwerekanwa na siyansi, bimaze kwerekanwa n'ubushakashatsi butandukanye. ijavuga nuko effectivement kuva mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda urugero aho bigeze ubu tutaraze neza mu bihumbi bibiri n'ijana nk'ibihugu byitwa bya Tuvalu amazinga ya Tuvalu azoba yose yaramaze gutwarwa abo bantu bazojahe
kubera iki ako kamwako kadatuma amakungu hagurikira bikomeye icyo kibazo kuganya
urakoze cyane icyo ni kibazo gikomeye cyane kuko abantu ntibabyumva kumwe kandi abantu mu bisanzwe cyangwa ibihugu bifite icyo umuntu yo kwita les intérêts icyo umuntu wese ashaka gushyira imbere kugira ngo igihugu kire imbere icyo ashyira imbere kugira ngo arabe yuko igihugu kiwe cyo kwidevelopa cyo tera imbere ibyo rero nibyo umuntu ashobora gutangurira ko kuko nko kwikunda ariho abantu baraba gusa ibyabo abandi bakavuga bati reka ntiturabe ibyacu reka turabe n'iby'abandi kugira ngo dukorere hamwe ni nayo mpamvu ni naho byahereye kugira ngo bashyire hamwe kugira ngo barabe ingene isi yose yofata igashyira ku rugero rumwe ibyiyumviro byo kugira ngo barwanye ibyuka bituma iyi si imera uko isi uno muri
murakoze katuze ku mirongo ya telefone tufise baza muganga uratwumva
ndabumva neza
uhamagaye urihe
Kigali mu Rwanda
ufise ikibazo ubaze umutumire cyangwa ikiyumviro ushikiriza
mbere yuko ngira icyo mvuga ndamanze nshimire ijwi rya Amerika ariko by'umwihariko Kigali mu Rwanda Kicukiro ntabwo tuwumva neza sinzi ikibazo sinzi uko byagenze
ni ukuzobaza abari mu buhinga ngaha bakazogerageza kuraba icyo kibazo
ikindi ndashimira Bwana Desire kuba wamutumiye kugira ngo tuganire
urakoze cyane
Desire icyo nagira ngo nkubaze rero kuri iyo kezi kuri icyo kibazo isi yose nakita ko isi yose ihanganye nacyo ndagira ngo mbaze by'umwihariko mwe mugira muvugana n'agateka kazi na muntu cyangwa se abantu bashinzwe kurebera inyungu za muntu ku isi yose muri rusange babivugaho iki icyo ni ikibazo cya mbere ikindi nakubaza tuzi ko gushyuha ubushyuhe ku isi buterwa na ziriya nganda zikora ibintu bitandukanye kuri isi esike ni iki gukorwa kugira ngo bagiye abantu bakora mu nganda cyangwa se bariya abayobozi b'inganda bagerageze bagabanye kugira ngo byibura ikiremwa muntu imyaka iri imbere kibe kiri ku rwego navuga ko butekanye ikindi nakubaza ariko mu kutubariza n'ahandi hose bagira icyo babikora kugira ngo byibura biriya bihugu bifite impungenge ku hazaza habyo bitewe n'ariya mazi ashaka kubarengera cyangwa se biranyahanze ariya mazi magari ashaka kurengera birimo murakora iki kugira ngo bariya baturage cyangwa se kiriya kiremwamuntu cyugarijwe na ziriya mpungenge mu myaka iri imbere tuvuge nk'imyaka nka 2030 hagati ya 2030 na 2050 bazabe bavuga byibura hari imyaka itaha nka sekirite bafite kuko urumva barogaraniwe sinzi nimba hari icyo imiryango mpuzamahanga irimo kugira icyo ivuga cyangwa ikintu itangaza cyangwa se nimba hari icyo murimo kubafasha kugira ngo byibura bibumvikane muri rusange
urakoze sinafashe izina ryanyu mwavuze ngo mwitwa
nitwa Valentin ndi mu Rwanda i Kigali
ya urakoze Valentin kuri ibibazo ni ibibazo bitatu bikomeye mu bisanzwe bishobora kubyita ibibazo nkoramutima ikibazo cya mbere kijyanye na kuraba ingene twokwegeranya climate change ibikorwa n'imyuka mibi hamwe na n'ikiremwa muntu uburenganzira bwa kiremwa muntu hanyuma ikibazo cya kabiri ni ikibazo kijyanye n'inganda, ikibazo cya gatatu ni ikibazo cy'ibihugu bito bito bishobora gutwarwa n'amazi, n'icyo uburenganzira bwabo. Urumva n'ibibazo bigiye gusa n'ibibazo bigiye kwegerana. Icya mbere navuga ni uko ku bijyanye n'uburenganzira bwa kiremwamuntu, mu bisanzwe nta burenganzira bwa kiremwamuntu bwa mbere bubaho atari kubaho k'umuntu, droit à la vie. Okay, icyo ni ikintu cya mbere kibaho umuntu ategerezwa gushyigikira mu bintu byose aba ariko arakora. Hariho iyo rero utabayeho ntushobora no kugira ijambo, ntushobora no kugira uruhugiro, bisigura ko ibi byose biriko birakorwa bijana bifata intera yo kugira ngo turabe ingene twotuma ikiremwamuntu kibandanya kironka agakeka kacu. Ariko icyo waciye wongeramo ni uko nawe ubizi neza yuko ibi bintu byose biterwa n'izi nganda ziba zirimo gukora, inganda zikoresha amashanyarazi, inganda zikoresha n'ibindi bintu bitandukanye. Amashanyarazi ava mu bizuku niko yabyita mu Kirundi n'abandi hamwe n'amashanyarazi atava mu byo bita umuntu mu byo bita green energy. Impamvu rero tugasanga harimo na transport nyinshi, byose bigatuma ibi bintu byose bikorera hamwe kugira ngo bishire, bigatuma impact kuri global warming. Halo, byogenda bike kugira ngo ibyo bihugu, kugira ngo izo nganda zigabanye kurungika imyuka mibi mu kirere ituma haza ubushyuhe. Hari ibintu bikomeye dutegereje kwiyumvira. Natangiye mvuga yuko ibihugu byose bishaka
mubivunagure Desire.
Yego. Ibihugu byose bishaka kugira development, ariko development
iterambere,
ibihugu iterambere barikora uko babyumva. Kandi mu mategeko mpuzamakungu hariho principe ivuga yuko badashobora atagihugu na kimwe gifise uburenganzira bwo kubwira ikindi gihugu ngo kora ukoresheje resource naturelle zawe ukore uko tubitegetse. Ntibibaho. Icyo ni ikintu gikomeye cyane gitegerezwa kuyoboka iyo turiko turaraba ingaruka zihindagurika z'ibihe. Wavuze ikibazo cya cy'ibihugu bito bito biri munsi y'amazi, ku rugero rwo munsi y'amazi. Ibyo bihugu birageramiwe cyane kuko mu minsi mu myaka 2000 haziba hamaze kuduga imetero y'amazi, bisigura ko hari impact bizongira abantu bose, ibihugu bizotwagwa abantu bimuke.
Ingaruka
zabyo abantu bazoca bimuka kandi bazobura aho baba.
Reka turabigaruka ko icyo kibazo.
Ariko ikintu yabagize gikomeye ni icyo bashobora kubikora ko.
Mumenyeshe
ko hari baheruka kurungika ikete muri rukiko mpuzamahanga basaba icyo ibi bihugu bikwiye kuronka cyangwa igikwiye gukorwa, basaba mu rukiko ngo rutange inyishu ku gikwiye gukorwa kugira ngo ibi bintu byose bihagarare.
Yego, turaza kubigaruka kuri ibyo byose. Dufite kandi Nestor Nyandwi uratwumva?
Katumva neza cyane. 5:05
uri he?
Ni mu Cibitoki mu Burundi.
Ikibazo icyumviro ushikiriza?
Icyumviro ushikiriza, iyo hateye ibiza hahirwa n'uburyo bwo gukingira ikiremwa muntu kugira ngo ntizihutazwe n'ibyo biza. Hanyuma turiko turumva ko hashobora kuba ingaruka mbi bivanye nuko amazi zoba yaraduze cyane ku rugero atari buto. Nashaka rero kubaza nti mbe none barategekanije hamwe abazohura n'ibyo biza kumbure batazoca bajya mu ibarabara aho batoca babimurira kugira ngo bakingire ikiremwa muntu cyane ibihugu kumbure biba ari binini gusumba ibindi ni hamwe baciye umugani ngo akaruta kandi karakandira mbe byo bikoresha ububasha bungana gute kugira ngo kumbikire mwa muntu cyo mu bihugu bito bito bigihuta ingaruka mbi mwene
murakoze
murakoze cyane
mumwishure Desire
murakoze cyane Nestor Nyandwi uri gucitoke wazije nawe ikibazo cyiza kandi kijyanye n'ibyo nari ntegeje gusigura bimwe bimwe muri tegurwa mu bishyirwa mu ngiro ni nk'ikigega bashyizeho kugira ngo bafashe abantu bazoba bahuye n'ingorane nk'izo ariko ingorane naho y'icyo kigega ariho icyo bavuze ko bazoza bashyiramo miliyaridi ijana z'amadolari ariko kuva babivuga malheureusement ntibiraja mu ngiro kugira ngo bakwize ayo mafaranga icyo ni kimwe nibyo bita adaptation sinzi yuko kigeli yumfasha kubisigura mu kirundi cyangwa mu kinyarwanda ni ukugira ngo bafashe effectivement mu gihe habaye ingorane nk'izo hariho ikigega rero cyagiyeho ariko wavuze ikindi kintu gikomeye ngo akaruta kandi karakamira ego mu bisanzwe mu mategeko mpuzamakungu iyo umuntu yarenganijwe hariho aho ushobora kwitwara ariko ifata inzira ndende ariko kenshi bikaba ugasanga igihugu cyitwariye ikindi kubera ingaruka indagurika ry'ibihe zakibaye ko kirashobora kuronka compensation fidèle agashumbusho kuronka agashumbusho kugira ngo abantu bahuye n'ingorane nk'izo bashobore gushumbushwa kandi basubize mu byabo cyangwa bidakunze babimurira ahandi hariho ibihugu bimwe bimwe ibyo bintu bibako ariko murakoze namwe
TV America Washington DC tubandanye n'umutumire wacu Desire Ruragaragaza yigisha ivyerekeye ihindagurika ry'ibihe kuri kaminuza ya Glasgow Caledonian aho ni mu ntara ya Ecosse mu Bwongereza. Amanama mpuzamakungu ku ihindagurika ry'ibihe yama yabaye uko umwaka utashe n'imihango itangwa uko umwaka utashe ni kuko ataco bihindura kubera iki ibintu bibandanya kuyanzara kurushiriza ku bijanye n'ihindagurika ry'ibihe n'ingaruka.
Nje nyene
yego
cyangwa kandi iki kibazo gikunze kugaruka narigeze kuronka ubutumire kandi muri ubwa d'Amerika mu bihumbi l'année passée aho haba icyo bise COP26 baraba izo nama muri izo nama nyene icyo kibazo gikunda kugaruka ariko impamvu nyamukuru nuko ibihugu byose cyane cyane ibihugu bya rutura bitarigera bishyira mu ngiro icyo bisabwa kuva kera kugabanya iyo myuka nuko n'ibyo bihugu bya mbere bitarungika iyo myuka mu kirere hanyuma twibukanye yuko iyo intwaro ihindutse dufate nk'akarorero ko kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagitwara uwitwa perezida yitwa Donald Trump wewe yari yabivuyemo completely avuga yuko ivyo bintu bitamuraba yuko Amerika itegerezwa gukora ivyishoboye ikoresha petrol ikoresha ivyo aribyo byose kugira ngo ibandanye itera imbere igume ari igihugu ca rutura munyuma ubu hatuye haje uyu mu president hari ubu wewe yaragarutse kugira ngo ashobore kubandanya intambwe bari bageze ko ariko urumva byose ni bya bindi umwe wese ashyira imbere inyungu ziwe hanyuma ugasanga bigize impact ingaruka ku gihugu ku bihugu byose nicyo gituma ariko badahagarika bagerageza kubandanya begera abantu begera amaleta kugira ngo babandanye babiganira ko ntawubizi umunsi munaka uzosanga bagize icyo bashikako.
Murakoze. Tugaruka ku mirongo ya telefone tubandanye kuri iyo mirongo dufise umusaza uratwumva.
Ndabumva ni amahoro.
Uri he?
Ndi mu Rwanda mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru umurenge wa Bwishishi.
Ufite ikibazo waza umutumire icyumviro ushikiriza?
Mere nambaye ndashimira umutumire kuko kutubwira byinshi byiza byo tuba tudasobanukiwe. Kandi rwose ndabashimira nk'ijwi rya Amerika ko mwatuzana umutumirwa mukaduha ijambo mukaduha umwanya wo kumubaza kubaza ibibazo. Ariko rero ikibazo cy'ubumara n'ikirere bishobora gutera n'ubushyuhe ni ikibazo gikireba amaleta yose kuko ntago nta muntu wikora ku giti gishobora kugishyira mu bikorwa nta amaleta agomba kugishyira mu bikorwa. Ikibazo rero icyo mbona ni uko n'ubundi amaleta leta imwe ibishyira mu bikorwa igihugu kimwe ugasanga Amerika irashaka kugenda muri izo nzira zo kurwanya ibyo bihumanya ikirere ariko ugasanga ubushinwa bwo buri hasi. Ese urabona bishoboka yuko bashyira hamwe uburyo n'ubundi bafatanyije n'ubundi babirwanya bikarangira ariko mu gihe cyose umwe bazitana ba mwana umwe akabishyira mu bikorwa undi nabishyira mu bikorwa njye mbona ntacyo bizageraho. Ariko se urabona yuko bizakunda koko ku buryo amaleta azashyira hamwe agasenyera umugozi umwe agafatanya kurwanya ibihumanya ikirere.
Ndabashimiye. Twacyumvise.
Icyo kibazo cyawe kirumvikana kandi ni ikibazo cyiza. Ni ikibazo cyiza cyane kuko iyo igihugu kimwe kiriko kiratera imbere ikindi gishaka kuja muri iyo ntambwe nyine kugira ngo gitere imbere hari mu mategeko mpuzamakungu bariko bararaba ingene bugabanya iyo myuka iteza ibibazo bwa ku isi batanguye kuvuga bati reka turabe ibihugu bimaze gutera imbere barabitandukanya bimwe babishyira ukwabyo ibindi bavuga bati ibihugu bitaratera imbere cyangwa bikiri mu nzira y'amajyambere tubishyire ukwabyo bategeka ibihugu byateye imbere ko bikwiye kugabanya cyane imyuka ikera ibibazo ngaha ku isi. Watanze akarorero keza cyane wabuze ubu Amerika n'Ubushinwa mu biri ibyo bihugu bitaratera imbere Ubushinwa babushyijemo bamaze kubushyiramo ubu muri icyo gihe bwarungika imyuka mibi ku rugero n'ubwa gatatu ku isi. Uno munsi uravye aho Ubushinwa bugeze burungika imyuka mibi ku isi nibwo Ubushinwa bumaze kuba ubwa mbere ariko uko amategeko yari yabikoze yavuga ibihugu bimaze gutera imbere kandi Ubushinwa ntibarabushyira mu bihugu bimaze gutera imbere naho twebwe tubona yuko bimaze gutera imbere. Icyo bita definitiyo bayibaha ibihugu biteye imbere Ubushinwa ntiburayironka kugira ngo bapimure nacyo bayitegekana bwo gukora ibyo ibindi bihugu byateye imbere bitegerezwa gukora. Uno munsi rero baritana ba mwana bamwe bakavuga bati njye sindatera imbere wowe warangije gutera imbere ahubwo wowe ukwiye kugabanya ibyuka bibi ushyira mu kirere kugira ngo nawe nishobore gutera imbere nkoresheje imyuka mibi nk'uko nawe wayikoresheje mu binjana biheze. Ubundi mu bisanzwe iyo article ya gatatu niko ivuga kugira ngo bamwe bagabanye abandi bashobore kuronka gutera intera mu majyambere ariko ikibazo kihari ni uko hari ibintu bitandukanye bamwe baravuga bati wararangije gutera imbere nawe ugabanya undi ati ahubwo wari ukwiye kugabanya ntibibuza ko bashobora kwicara hamwe ngo baganire ni nayo mpamvu bashyiraho urwo rwego rwo kuganiriraho kugira ngo umunsi munaka kandi ndibaza ko bizaba nuko bicora gutera gutwara umwanya munini ariko bizaba kugira ngo ibihugu byose bishire hamwe
akoze
bati noneho byase.
Tatizwi ya Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku kwigabishwa byakozwe n'umunyamabanga mukuru w'ishyira hamwe ONU Antonio Guterres ku munsi wa kabiri ku urugero rw'amazi y'amabahara atandukanye ku isi rutera rwiyongera mu buryo buteye agahinda bizogira ingaruka zikomeye cyane ku bantu baba kuri iyi si n'ibice byegereye amabahari. Turi kumwe n'abatumire Professor Desire Ruragaragaza yigisha ivyerekeye ihindagurika ry'ibihe kuri kaminuza Glasgow Caledonian aho ni mu ntara ya Ecos. Tukaba turi kumwe kandi na Leonidas Nizigi Yimpa ayoboye ishyirahamwe Conservation and Community of Change, ishyirahamwe rikingira ibidukikije ifatanije n'abanyagihugu. Ndashaka nze kuri wewe Leonidas, bizofata iki kugira amakungu yugurure amaso agira icyo akoze kuri iki kibazo gikomeye nk'uko umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Antonio Guterres ariko atera akamo ko abantu bokanura amaso n'amareta ku isi?
Nzivuze tubizofata iki kugira ngo abantu bogoroka amaso, hanyuma rero babone yuko hakwiye kugira igikorwa. Kenshi na kenshi abantu batakwikangura ibara ryamaze kugwa, abantu bapfuye, inyubako zasenyutse, imirima yatwawe, abantu bangaye. Kuko icyo abantu batarabona neza nuko ihindagurika ry'ibihe muri ibi bihe tugezemo riko byatera ibibazo birengeye n'ibiterwa n'intambara zimwe zimwe. Abantu rero ntibarabona yuko ubukana cyangwa ububabare buterwa n'iryo hindagurika ry'ibihe bikwiye gushyirwa mu bihe bidasanzwe by'ibihugu, mu bihe bidasanzwe by'isi. Cyo kimwe n'iyo ahantu kanaka hateye intambara haba uruhagarara kubera ko amahoro aba yahungabanye, n'ibizani isi imwe riterwa n'iryo hindagurika ry'ibihe ryari rikwiye gufatwa nk'uko. Si ku mabahari gusa, nagira ndakumenyeshe ko natwe turi mu Burundi naho turi kure y'amabahari twashikiriwe muri iyi myaka irenga yavuga cyane ibihumbi 20, 20 na 20, 20 na 21 mbere no mu ntango ya 2022 twarabonye yuko urugezo rw'amazi yaratanganyika rwaraduze, ndetse n'ibindi biyaga byo hagati mu gihugu hajya mu buraruko urugero ruraduga. Hanyuma rero inzuzi nka Rusizi murazi yuko rwahushije, hanyuma rero rugatuma abantu benshi batakaza ingo zabo, ndetse uno munsi bakaba baba mu maherema. Ibindi nabyo bigatuma kuri iryo hindagurika ry'ibihe n'ibihe bihinduka, ugasanga imisozi irisenye, ugasanga isi iratwawe, amazi aratosekaye, inzu zirasenyutse, n'abantu ni ugupfa, baramaze gupfa. Ivyo sindeshere uti none mbega hasigaye iki? Ahubwo nuvuga ngi hararengeranye, kuko urazi biriko biraba biteye ubwoba, biteye ubwoba cyane. Aricyo gituma hakwiye gufatwa ingingo zihuta, kandi izo ngingo z'umuntu umwe ni urazi kenshi na kenshi bakunda kuvuga ngo none n'ubushikiranganji bw'ibidukikije buri hehe? Ibyo bibazo ntibirabwa n'ubushikiranganji bw'ibidukikije gusa, ibyo bibazo ni inkoramutima bifatiye ku buzima. Ubuzima nabwo bugizwe n'ibintu byinshi, ni ukuvuga yuko ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe ni ikibazo kiraba umuntu wese, ari nacyo gituma ibihugu bitandukanye bikwiye gufata umwe wese ahagera n'uburyo bwiwe, agafata ingingo zihuta z'ukihindagurika ry'ibihe ryamaze kudushikira. Umwe wese yofata ingingo ati ibyo nshobora, reka ngabanye ububabare, ngabanye ugusinzikara, kuko tuza turi muri ryo. Hanyuma rero ibihugu nabyo biri ku isonga mu bituma iryo hindagurika ry'ibihe riba muri uko kurungika ibyuka mu kirere cy'ukuri, bagafasha cyane cyane ibihugu biri mu ntambara ya mbere kugira ngo ibyo bashobore kwikingira.
Murakoze.
Kuko kenshi na kenshi baravuga babivugwa ku munwa, mugabo ndibije mu ngiro. Murakoze.
Murakoze, tugaruka ku mirongo ya telefone dufise Festo, uratwumva?
Yego ndabumva cyane.
Uhamagara wihe Festo?
Mperereye Kigali mu Rwanda.
Ufise ikibazo baza abatumire cyangwa icyumviro ushikiriza?
Ikibazo mbabaza.
Mukibaze?
Nibyiriyumvire, nashaka kubaza abo batumirwa. Ese natwe uruhare rw'abaturage ni uruhe kugira ngo bibe byagerwaho? Nanone nkibaza nise aba ahanini natwe nk'ibihugu bya Afurika, u Rwanda, Burundi n'ahandi n'ahandi, buriya hari uruhare rukomeye tugira mu mihindagurikire, uko nkeka ko ahanini bishobora kuba bituruka kuri ibi bintu by'inganda zikomakomeye cyane, zaba ziri mu Bushinwa cyangwa za Amerika, Uburusiya n'ahandi. Ariko nkibaza nife nimba bya bituruka ku nganda, twebwe abatumirwa nkatwe nk'ibihugu bya Afurika tutaragira inganda zikomeye, aho nanone ntibizagira ingaruka mu iterambere ry'ibihugu byacu, kuko ndakeka se bazaca inganda bazagenda bakora iki?
Murakoze.
Yego.
Mu mwishure Leonidas.
Yego abuze neza kinone naho bitatuva ko iryo hindagurika ry'ibihe mbega none twebwe twakora iki? Nibyo nibaza yuko twebwe nk'abaturage turashubije ibyo twakora, kuko iryo hindagurika ry'ibihe ryabaye, reka ntanga karorero, niba imvura iri kiragwa ku rugero rudasanzwe, iyo mvura ikakisanga ya mashamba yotumye amazi ahitana ibintu byose akabitwara, ya mashamba atwara yatemye atabiti bituri ku misozi, ni ukuvuga yuko ingaruka zizoba nyinshi cyane, kuko inzu zacu zizotwagwa, imirima itwagwe, ibiraro bitwagwe, amashuri atwagwe, ibitaro bitwagwe. Hari ibyo rero twebwe dushobora gukora nko ku rugero rwacu, ni kwa kwikingira tukagerageza kugabanya ubukana bubi bw'iryo hindagurika ry'ibihe, tugatera ibiti, tugashobora guca ya mikobeko cyane cyane nko ku nzuzi. Igihugu cy'u Burundi murazi ko turi mu misozi, ugasanga inzuzi, inkombe z'inzuzi abantu baragirimye ko twadushambashamba, twakingira inkombe z'inzuzi tukazifata tukazigumya kugira ngo ntizisenyuke, hanyuma rero ngo zigende zirasenyuranyira ibyo bitwara ibyo zihuye zose, ibyo zirya nkombe z'inzuzi zigakingirwa tuya dushamba tugakingirwa, aho tutakiriho bagasubira bakahatera ibiki bijyanye na bene ibyo bibanza. Ahandi murabona ko batangwe kuhatera imigano, iyo migano ikubahirizwa, ikubaterwa, ikarindwa, ikubahirizwa. Hanyuma rero amareta idashoboye mfate nk'akarorero ngaha mu Burundi, ibyo bundi twarabonye Tanganyika, Tanganyika Ruduga hariho imetero abantu batabwirwa kubaka ko 105 izo metero zikubahirizwa. Hanyuma rero ya bitutu n'ibiti bisanzwe byaba ku nkengera za Tanganyika bigasubira bikubahirizwa, kuko iyo amazi aduze n'inguvu biraheza bikagabanya utwo dushambashamba tuba turi ku nkengera tubiyaga tukagabanya ibyononekara. Ariko rero ibishoboka, ibyo abantu bashobora gukora, kubaka inzu, inyubako zikomeye rusange bijyanye n'ibihe turimo, cyane cyane ibyo bihe bidasanzwe igihindagurika ry'ibihe. Ibyo gukorwa ni byinshi byinshi cyane, ubuzima bwose bw'igihugu umwe wese ahaherereye arahamagarwa kugira icyo yakoze. Murakoze.
Eric araduteye akamo. Eric uratwumva? Eric uratwumva? Alo Eric? Watubwira aho uri, hanyuma niba ufite ikibazo n'icyumviro ukabishyikiriza.
Gusa ko nagatanga inyungani z'imyitwa Eric uri hano i Goma mu mujyi wa Goma muri Repubulika ya Demokarasi.
Ikibazo cy'imviro.
Alo,
ndabumva. Ariko ntitubumva neza, sinzi niba mwokura ko niba muri kumuvugira hafi y'i radio cyangwa iyo tujyanye, ntitubyumva neza.
Abo mwumva neza?
Ntibivugika neza. Waduzijwe? Alo? Ubaze kibazo cyane cy'umviro nyarutse? Yego, nyarutse vuga ubaze kibazo cyane icyumviro twumve.
Naita kujamba kwa hile ni mjikiti ya sani sani ndalo na ingawu kange na idate ita kaza sani hile ni mjikiti na karibira. Karibira na hatu ni waisani kwa ita isante. Kwa kwa ita kane kwa hile ni kwa karibira ni hon. Ni mga kandu ni kwa hile ya kwa kwa hile kwa hile ya mjikiti.
Murakoze, turabashimiye. Umurongo wa Eric ntumeze neza reka tubandanye kuri iki kiganiro cyacu nashaka mbaze professeur Désiré uragaragaza mu byo umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yavuze ko kubera urwo rugero rw'amazi mu mabahari ruko rutera ruduga bishobora gutera ibibazo bijanye n'umutekano n'amahoro ku isi aravugaga nuko bishobora gutuma haba n'intambara kubera abantu bazoba ariko bahiganirwa uburyo haba amatongo haba amazi reka n'ayandi matungo abantu basanzwe bakuramwo inyungu mu bice bitandukanye byo ku isi ngo bisigurira ariko batwumviriza
ego cyane ibyo mu isanzwe nta utagiye uko amazi reka dufate nk'akarorero ku mazi amazi yuko ari ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'umuntu para yo umuntu wese agizwe ingirano n'ibice birenga 50% mu mubiri wiwe harimo amazi ngira ndabaha akarorero ka hafi umuntu arabye nka nk'ikiyaga bita Chad ikiyaga bita Chad kera cyashobora kuba kingana na n'Urwanda cyangwa n'Uburundi ariko ubu ugiye kuraba uko kingana gisigaye kingana ngira ngo na Kigali yonyine cyangwa na Bujumbura yonyine aho nituvuze Bujumbura ya Bujumbura icyo kiyaga cyari source aho abantu bakura aho abantu bakura ifi isoko ry'ubudandazwa isoko gifi isoko ry'ibintu bitari bike kugira ngo abantu bashobore kubaho aho cyatangura kugabanuka abantu batangiye kugwanira amazi abantu batanguye kuvuga bati aha ni twebwe tuhatwara aha ni twebwe tuhatwara intambara ziraduka abantu baricana bavuga bati aha ni twebwe tuhatwara aha ni twebwe tuhatwara ubwo ni urugero rumwe rw'amazi ku mazi turaze rero amabahari
turamutaye ku murongo Désiré ntitukumva neza hari ikibazo reka turasubira tumuhamagare reka tubaze Leonidas nawe nizigiyimpa mu byibaza kwiki kuri icyo kibazo
egome icyo kibazo ni nkora mutima kuko urumva amazi y'amabahari aduze nkuko professeur yariko arabivuga ayo mazi urumva hari abantu bari basanzwe babakura ayo mabahari urumva abo bantu baca bimuka hari ibintu inyubako z'abantu cyangwa rusange ziba zisanzwe zikungengera y'ayo mabahari cyangwa ibiyaga ibyo nabyo erega nabyo biratambuka hanyuma rero hariho n'iki kintu murazi yuko amazi y'amabahari asanzwe ari mu munyu iyo rero amabahari aduze isi ndimwa nayo iragabanuka ego urumva rero ubuzima bw'abantu burahungabana iyo abantu rero bateshejwe izabo barakena ngo mu nda harari inzara hakabyuka inzigo professeur yari arabisigura iyo rero babuze icyo barya baca bakirondera uburyo bwose harimo kwiba harimo gutegera abazirondereye n'ibindi n'ibindi hanyuma rero mutanze muzi yuko bene ibyo biza bica bigendana n'indwara byose bigendana na za korera cyane cyane muri ibi bihugu bitaratera imbere iryo hindagurika ry'ibihe rijyana n'izindi ndwara n'indwara nyinshi nyinshi cyane hanyuma rero ubuzima burahungabana cyane cyane bwa bundi ubwo buzima bwa ba bantu basanzwe ari bagoye igoye basanzwe dufata abakenyezi dufata abana dufate urwaruka nk'iyo urabye ndakunda gutanga akagarorero urabye abantu batesheje izabo kubera aya mazi ya Rusizi yahutse hanyuma rero akihereza mu Gatumba hanyuma agatuma imiryango irenga 5,600 bava mu zabo bakajya mu mahema urabona yuko babayeho mu bukene ntangere ibyo rero urumva bituma amahoro ahungabana bituma umutekano uhungabana bituma bizana ingaruka ni nyinshi cyane nicyo gituma rero umunyamabanga mukuru by'ukuri ntari yabusema ari nacyo gituma kamo kiwe kakwiye kumva n'amareta duhereye kuri aya mareta ya Rutura nk'uko umwe yabivuze ibi bihugu byacu bituri inkomoko iyo hindagurika ry'ibi mugabo abantu bakogwako n'igahindagurika ry'ibihe gusumba abandi kubera amikoro make kubera inyubako zacu zitari adapte n'ibindi ni abari mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere ari nacyo gituma ibihugu biteye imbere bakwiye gufata mu mugongo cyane abanyagihugu bo muri ibi bihugu biriko biratera imbere bagafata mu mugongo amareta kugira ngo habe kugabanya ubukana bw'agahindagurika ry'ibihe
murakoze ku mirongo ya telefone Jean Bosco aduteye akamura twumva Jean Bosco
ndabumva neza cyane
Jean Bosco uhamagaye urihe uhamagaye urihe
Jewe ndi Bujumbura.
Yego, mufise ikibazo mubaza abatumire cyangwa icyumviro mushikiriza?
Yego, jewe ndafite ikibazo ndababaza.
Yego.
None ko mbona uruzuba rwacari rwinshi cyane ngaho iwacu, jewe ndi umushoferi nkaba ntwara ibinyobwa bya Buraseri mu mihingo yose yo mu Burundi, ndari cyane bimwe nabijyana amajyepfo, amajyaruguru, ndetse muri leta tepoli kardino zo mu Burundi niho ndabitandije binyobwa ariko ndabona uruzuba rubandanya kwaka cyane none ubwo ruzuba ari aho byuba bihuriye nicyo hindagurika ry'ibihe ariko bikiyongerekana n'intambara ziri ko zirabera hagati muri Congo kuko muri Congo hari ishyamba rya kimeza iryo shyamba rya kimeza ariko rateramo ibigwanisho bya ruho ya ndanda biriko birayica abantu ntibituma na twebwe bitukwegera nibyo bikajyaniranya n'ibyo hindagurika ry'ibihe biriko birabera kuri ino si yose ariko ibyo bikaca byongera isibe kugira ngo abantu bagume ubudasuse naheje ndoga ariko byanse ariko nani ibyo bintu byo ari bitera nabyo murakoze cyane nicyo kibazo nari mfise
murakoze Jean Bosco umwishyure Professeur Désiré
murakoze cyane Jean Bosco izuba ariko riraba ngaho Bujumbura cyangwa mu gihugu cyose cyangwa ihindagurika ry'ibihe byabaye nko mu bijyanye no kurima ngira ngo turabikurikira naho tutaba turi hafi uko abari ngaho barabitubwira baratubwira yuko n'ihindagurika ry'ibihe byo kurima byahindutse izuba rikaba ririko rirakera ingorane si Bujumbura honyine si Kigali honyine si n'ahandi hose naho nyine byarahindutse hirya ejo ariko ndavugana n'umuntu ari Washington DC yambariye ati ibyo bita neje ntibikiboneka iyo neje si Washington DC honyine aho tuba naho nyine hahora hangwa ibyo bita neje ubu ntikiboneka cyangwa iguye ikagwa rimwe gusa ni kuvuga ihindagurika ry'ibihe ryabaye hose kandi nta nkeka na noyi yuko rikegwa n'ibi byuka byose bigenda mu kirere uciye uvegeranya na n'intambara iri muri Congo yuko baba bariko barakeramo amabombe nagira ndakumenyeshe Jean Bosco yuko kikubera ikintu kibaye uno munsi canke cabaye hijya yejo yuko utugira haca haba ingaruka mbi ijanye n'ihindagurika ry'ibihe. Ibintu bituma ihindagurika ry'ibihe nk'ivyo turiko turabamwo uno munsi byabaye mu myaka nka 50 cyangwa imyaka 100 iheje. Ni ukuvuga yuko ingaruka uri kuragira uno munsi kizogira ingaruka mu gihugu cyose cyangwa ku isi yose haciye imyaka n'imyaka. Bavuze yuko utwara imodoka utwara ibinyobwa bijya no hino uno munsi iyoza kuba uri kuratwara imodoka itwagwa n'umuyagankuba ukajana ibinyobwa vya Burundi mu ntara z'igihugu cyose uba uriko urafasha kugira ngo mu myaka nka 50 cyangwa imyaka 100 izoba kuzoba warafashije kugira ngo ibyuka bibi bigabanuke. Ariko uno munsi kubera abantu tuba twibaza yuko ibyo dukora uno munsi arivyo bica bigira bitera ingaruka mbi igihindagurika ry'ibihe ntiwiyumvira yuko mazutu uri kurakoresha ishobora kugira ingaruka mbi mu myaka 100. Ni naho abantu benshi tugira ingorane uti mbega nofasha iki. Menya yuko icyo ushobora gufasha uno munsi kizogira ingaruka ingaruka nziza hirya yejo. Menya yuko icyo uri kurakora uno munsi kizogira ingaruka mbi hirya mu myaka iri imbere. Nuko rero izuba ariko riraba ni izuba biterwa n'ihindagurika ry'ibihe n'ibyatumye n'inkomoko yaryo abaye mu myaka yahera.
Murakoze
ariko kirabona munsi kizogira ingaruka mbi mu myaka izoza.
Isa Prosper ari ku murongo wa telefone, uratwumva? Isa urihe? Mufise ikibazo icyumviro? Mugishikiriza? cyane yari Isa Prosper. Mwo bivuga akwiki Leonidas Nizigimpa?
Rakoze cyane abo bagiye kuvuga bavuze ibintu bihambaye cyane. Koko muri aka karere ko mu buseruko uruzuba rwaratse mu buryo budasanzwe, noneho mu makuru byaravuzwe ibikoko ibitungano cyangwa ibyo mu ishyamba byapfuye muri bihugu bya Kenya n'ahandi. Uruzuba rero rwaratse mu buryo budasanzwe, ndetse abantu baragira amakenga, abantu baragira ubwoba cyane muri ibi bihugu. Abantu usanga tubayeho tugenda ku mvura, iyo imvura itasi ikaza ku gihe ikagwa ku gihe abantu barimbura, iyo naho itebye kugwa abantu ntibatera kubera ko atabwa buhinga n'uburyo bukwiye bafite bwo gushobora kubika amazi n'ibindi. Navuze muri ibi bihe twamaze kwinjiranwa iyi ndarwereka ry'ibihe rikaba ryaramaze kudushikira, niwe wese hariho ibintu tubwirizwa gukora kugira ngo tubane naryo, hanyuma rero ibyo dushoboye ndetse tunarigwanye tunarigabanye. Kimwe ni muri ibi bintu byo gutera ibiti ni ugutera amashamba. Reka nyongere ndagishimangire, turakunda kuvuga ngo gutera ibiti, gutera amashamba, gutera ibiti tugashimikira ko ubwoko bw'ibiti bwa kama, harimo n'ibyo kurya, harimo n'imiti n'ibindi bishyigikira isi kandi bikongera bikayitabira.
Muri make
by'Uburundi n'u Rwanda dukunda abantu bakunda gutera imikaratusi cyane, ubwoko bumwe, ariko aho ibintu bigeze twabwirizwa gushimikira ku bwoko bumwe, twabwirizwa gushimikira ku biti byinshi. Gutera ni kimwe, kumeza ibyo biti n'ikindi, hanyuma tukabikingira kuko abantu babwirizwa gutahura ko ibiti, amashamba nicyo kimwe n'amashuri, nicyo kimwe n'amabarabara, nicyo kimwe n'ibitaro, nicyo kimwe n'izindi nyubako za leta.
Murakoze.
Umuntu agiye gushaka ishuri afata yuko meza arwaye mu mutwe, n'umuntu asambuye ishyamba akwiye gufatwa nk'uko ari umugizi wa nabi, kuko atabiki nta buzima, kimwe mu bintu bituma tugabanya ryahinduka, turwanya ryahindagurika ry'ibiti ni ukubahiriza no gutera amashyamba kandi tukayakingira cyane.
Naho ku kibazo Dr. Desire ruragaragaza Isa Prosper karavuga ikibazo cigwirirana ry'abantu ko nkuko yari karabivuga coba naco kigira uruhara rukomeye kuvyerekeye ubwo bushuhe bwiyongera, yari karavuga kubera uko bagurirana niko nk'amashamba bayatemagura akavaho. Ico cyumvise cyo muri make mu kivuga kwi
ahubwo amenta abizi ko ikintu kinene ni ikintu ico cyumviro nico uko abantu bagwirirana niko amashamba agabanuka, niko isindimwa igabanuka, ni nako tureke isindimwa, tureke amashamba agabanuka, reka tuje no mu bindi, ni nako abantu batwara imodoka ari benshi ugasanga bariko barongeza ibyuka bibi hejuru mu kirere, ni nako ibihugu bikora ibintu ama industry amahinguriro aba menshi kugira ngo ashobore gutuma gutanga ibyo abantu bose bakeneye, ariko yaba abantu baba bari bake ku isi usanga uko urugero rw'imyuka mibi igenda yiyongera nayo naho bigabanuka. Reka ndaguhe akarorero kejo bundi aho hari hateye COVID, kubera abantu bataja ku kazi bakorera muhira, habaye igabanuka rinini cyane ry'imyuka itewe na petrol, imyuka itewe na esansi, imyuka itewe na mazutu, kubera abantu batagenda ku kazi ari benshi. Byaciye bitanga akarorero yuko bishoboka ko aba ukugwirirana kw'abantu gutuma isi itituka, gutuma imyuka mibi iba myinshi. Ariko ikibazo gica kija ni ikihe, mbega uko ku iryo gwirirana ry'abantu ryogabanuka gute? Hariho insiguro nyinshi n'ingene ibintu byogenda umuntu atarinda atarinda kujyamo muri aka kanya, kuko dufite umwanya muto ibyo tutetse umuntu bigaruka ko mu kindi gihe. Ariko ibyo uvuze isa n'ibyo igwirirana ry'abantu biratuma isi ituka, kandi amashamba agabanuka, kandi ariyo bitumye imyuka mibi igabanuka.
Murakoze. Ku murongo wa telefone ni Norbert. Norbert, wovuga uri ikibazo icyumviro ukanyarutsa umwanya ugiye kurangira.
Muraho neza.
Turaho. Munyarutse.
Mu majyaruguru y'u Rwanda.
Yego.
Reka tubashimire ku kiganiro kiza mwateguye, kandi dushimire n'umutumirwa wanjye, numva nta kindi narenza.
murakoze cyane Norbert turabashimiye natwe
yego namwe murakoze
yego nibande ihindagurika ry'ibihe rigira ko ingaruka kurusha abandi ku isi mbaze muri make Leonidas
n'abakene abantu bakenye abantu bo bambere ba bagirwa ko ingaruka mbi nicyane ihindagurika ry'ibihe bakaburaho baba bakabura icyo barya bakabura icyo bambara bagatakaza akazi bagatakaza isi ndimwa yabo bakangara bagahura n'indwara badashobora kuzivuza urabizi Fidel kera mu misozi y'u Burundi yo hejuru nta mibu yahoraho mugabo ubu arahiza igihe imibu yarashyitse no hejuru mu mugamba hakanye icyo ni kimwe mu bimenyetso byerekana ihindagurika ry'ibihe hanyuma malaria nayo urabizi yuko bavuga yuko malaria ahanini ari indwara y'abakene indwara y'abanyafurika bafise amikoro make ni ukuvuga rero yuko ihindagurika ry'ibihe abantu ba mbere barigira ko ikorako igatsinzikaza n'abakene
murakoze hanyuma mu kurangiza nagomba mbaze Professor Desire ruragaragaza abaharanira inyungu z'abanyagihugu eka n'ugwaruka bakiri bato baguma baduza ijwi ku vyerekeye izo ngaruka z'ubushuhe bwiyongera ku isi n'ihindagurika ry'ibihe yamara muri ayo manama aba imyaka uko umwaka utashe ku vyerekeye ihindagurika ry'ibihe abategetsi b'ibihugu n'abandi bafise igihagararo n'uruhara bashobora kubigiramwo bagasa n'abatumviriza ako kama gategwa n'abaharanira inyungu z'abanyagihugu n'abakiri bato ntibizohava bibaca inkokora hama n'iryo jwi baduza rikibagirwa mubibona gute muri make
cyo mbona muri make nuko abariko abaharanira inyungu abo bana baduza ijwi uko umwaka ugenda uko imyaka igenda niko baba benshi kandi uko imyaka igenda niko abana batoyi babandanya kwiga ibijyanye n'ihindagurika ry'ibihe uno munsi abatwara isi uno munsi abatwara amahinguriro uno munsi abatwara ibinabiriya bazovaho tumenye yuko urwaruka arirwo ruzofata isi mu minwe uko rero abana baba benshi bategera kumva neza impamvu ibi bintu biriko biyaba nibo bazohindura uko isi ikwiriye gutwarwa mu bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe nibo bonyine bafishe kazoza k'isi mu ntoki nta nkokora bazocika niyo rimwe na rimwe babafashe bakabafunga barabarekura kuko ntacyo baba babanjica akarorero ni nk'umudagikazi baheruka gufata bake bamurekura kubera atatu bariko baramugiza kubera bagomba kubaka source ya energy ariko rero icyo niko ndakumenyesha ni uko baratanguye iyo muvuma ntibazoyihagarika kandi Imana ibaje imbere
akajambo ka nyuma mu misago na 30 Leonidas
ego ukwigisha no guhoza ko hanyuma ibyo batarumva uno munsi aba batwara isi ejo abazobasubirira abazobyumva ni ukwigisha rero abakiri bato bagatahura bagakura babizi hanyuma umunsi urizina isi izorongorwa n'abazumva kandi bashyire mu buryo bwose bukwiye kugira ngo tugwanirize hamwe ihindagurika ry'ibihe murakoze
ndashimiye abatumire Professor Desire ruragaragaza yigisha ivyerekeye ihindagurika ry'ibihe kuri kaminuza ya Glasgow Caledonian muri Ecos na Leonidas Nzigiyimpa ayobora ishyirahamwe Conservation and Community of Change riharanira ibidukikije rikoranye n'abanyagihugu turako turavuga ku kama katewe n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Antonio Guterres ku mazi urugero rw'amazi mu mabahari rutera guyongera n'ingaruka rushobora kugira ku banyagihugu baba kuri iyi si hamwe n'ubushuhe butera bwiyongera ndashimiye rero abatumire namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro namwe mwashoboye kuduhamagara mukabaza ibibazo mugashikiriza n'ivyiyumviro mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu biri imbere kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.